radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarungi na FM 104 n'ibice bitatu ikigali, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi, abakorera mu mujyi wa Bujumbura abakozi ba leta uretse abaganga n'abacamanza babyukiye mu mirimo y'amasuku aho bakorera.
Abakozi ba kaminuza kuva kuri mukuru gushaka kuri muto nk'abamerereye ndabona ko bose babyitabiriye kandi bwo bagenda neza.
Professor Pierre Claver Mpawe nayo uyobora agasata kashimi muri kaminuza y'u Burundi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaraye atangiye manda ye ya mbere y'imyaka itanu, yagarutse ku kibazo cy'umutekano mu karere.
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world.
Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu. Inkuru irambuye ku irahira ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni mu kanya. Muri Uganda, ahitwa Kitezi hamenwa imyanda iturutse mu rwa mukuru wa Kampala, haraye hatengutse abantu bagera kuri 21 bahasiga ubuzima. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Wera ku makuru avuga rya no hino ku isi ndo kumwe na Diane Ninina Hazwe.
Amakuru yacu tuhere muri Uganda, abahitanye n'umurundo w'imyavu yegeranirizwa ahitwa Kitezi ku murwa mukuru Kampala barenze 20. Polisi ico gihugu ivuga ko ibikorwa byo kurondera abatazwi igitigiri bo babakiri munsi bibomoke vy'amazu n'imyavu bibandanya. Imvura imaze imisi rwa muri Uganda niyo yatumye umurundo w'imyavu usenyukira ku mazu yegereye ico kibanza mu ijoro ryo kwa gatanu w'indwi iheze. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni abicishije mu itangazo yasohoye yavuze ko yahaye itegeko ibiro by'umushikiranganji wa mbere byo kwihutisha ibikorwa byo kwimura abantu bose bamwe icungara rw'ikibanza cabereyemo iryo sanganya. Leta y'Uganda yatangaje kandi ko yatanguye amatohoza yo kumenya icatumye vy'ukuri iyo micafu ihenukira ku mazu y'abanyagihugu. Umutegetsi wese azoba yaragize uruhara haba mu gufata minenegwe ingingo zari gukingira abanyagihugu bahuye na kaga azohanwa nk'uko itangazo rya leta ya Uganda ribandanya kubivuga. Abo polisi ya Uganda imeza ko imaze gutabara ni 14 gusa. Umuvugizi wayo yavuze yamara ko hari abandi bagoye kumenya igitigiri bo babakiri munsi bomoke vy'amazu. Ishami mpuzamakungu gishinze gutabara imbabare ku isi Croix Rouge gace ryubaka amahema mu icungararo yahabereye iryo sanganya kugira ngo abo amazu ya bomokanye baronke aho baba barabikumusa mu kurindira ko leta ibimura. Haheze imyaka irenga 10 ikibanza carimwo umwavu arico conyene cegeranirizwamo imyavu yose iva mu mihana itandukanye y'umurwa mukuru wa Uganda. Imyavu iri muri ico kibanza yarabaye myinshi ku buryo yahindutse nk'umusozi muremure. Abanyagihugu baba mu icungara rico kibanza bamaze igihe kirekire bidoga bavuga ko iyo myavu bemeza ko yo none ibidukikije ibabangamiye. Isanganya nk'izi zirakunda gushika ku mugabane wa Afrika. Mu 2018 umusozi w'imyavu wasenyutse ku murwa mukuru wa Ethiopia wahitanye abantu 115. Tukiri ku mugabane wa Afrika, polisi ya Tanzania yarayitangaje ko yabujije ihuriro ry'urwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Chadema yari yategekanije kuba uno munsi kwa mbere. Urwaruka rw'umugambwe Chadema ruharugwa mu 2010 rwari rwategekanije guhurira mu gisagara ca Mbeya kiri mu manuku bwa Tanzania kugira ngo ruhimbaze umunsi w'urwaruka uhimbazwa uno munsi ku isi hose. Itivuga urwaruka rw'umugambwe Chadema rwategekanya gukoresha cagira kiti ifatire mu minwe kazoza kawe. Umukuru wa polisi ya Tanzania akavuze yamara ko afise amakuru yizewe y'uko urwo rwaruka rwihetse inyuma y'iryo koraniro ariko vy'ukuri rushaka gukora imyerekano yise y'akajagari. Itangazo polisi ya Tanzania yasohoye rigereranya ihuriro ryaburijwemo n'imyerekano y'abakiri bato iherutse kuba muri Kenya. Rigira riti polisi yafashe ingingo yo guhagarika amahuriro yose canke imyerekano biko bitegurwa vyinyegeje inyuma y'umunsi wahariwe urwaruka yomerekano ishobora guhungabanya amahoro uburongozi bw'umugambwe bwateye ivyatsi ingingo ya polisi ya Tanzania ucabusaba president w'ico gihugu Samia Suluhu Hassan kuyiburizamwo umugambwe Chadema wavuze ko hari abanywanyi bawo bazamaze gutabwa muri yomi bamwe mu bariko baja mu gisagara ca Mbeya nabo basubizwa iwabo ku nguvu kuva afata ubutegetsi mu 2021 nyuma y'urupfu rwa president John Magufuli yasubiriye madame Hassan yagiye yumvikana katari gake avanaho ingingo ziyamirizwa ataraza n'abatari bake muri zo harimo izabuza imyerekano yavanyeho kandi zimwe mu ngingo za politike zanabangamira abamenyeshamakuru n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Ijuki Amerika Washington DC mukirundi no mukinyarwanda makuru yacu cyabandaniza muri leta z'umwe za Amerika aho abajejwe imyamamazo ya Donald Trump ariko arondera kuba president wa Amerika bavuga ko Iran yivye amabanga yabo biciye mu buhinga bwa none ikibenyesha makuru cyo muri Amerika Politico cemeza ko ari amakuru yibanga cahawe biciye muri email ajanye n'imyamamazo y'abarepublikani muri rusangi ariko vy'umwihariko ayo makuru ngo yavuga kutriswe intege nke za JD Vance yamamaza mu kibanza cyo ushobora kuba vice president wa Amerika ari nkamwe Donald Trump yotsinda amatora itangazo ryasohowe n'abajejwe imyamamazo ya Donald Trump yahoze ari president wa Amerika rigira riti ayo makuru yose yagiye ahabona binyuranye n'amategeko yagiye hanze biciye ku banyamahanga babangamiye Amerika kandi bashaka kwivanga mu matora y'uno mwaka ku rundi ruhande Donald Trump yemeza ko ikigo nyamerika Microsoft na cyo nyene kerutse guha abajejwe imyamamazo yiwe raporo yemeza ko Irani yacengetereze mu mbuga ziwe Trump ariko ashimangira ko makuru Irani yivye ari makuru umuntu wese yabishatse ashobora kubona itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters dukesha ino nkuru rikavuga ko ritarashobora kuronka ibyemezo ntabanduka vy'uko vy'ukuri Irani yivye amabanga y'abarepublikan ubutumwa bwa email ubuserukize bwa Irani muri ONU bwanditse bwisigura kuri iki kibazo bugira buti Irani nta mugambi wo kwivanga mu matora ya Amerika ifise nta n'inyungu ibifisemwo ivyegeranyo nk'ivyo nta gaciro na gato tubiha na Trump yahoze ari president wa Amerika kuva akiri president yamye afise imigenderanire mibi na Irani mu 2020 yategetse igisirikare ca Amerika kwica umwe mu ngabo nkuru za Irani kuva ico gihe Irani ntishaka kumwerekwa yahize ko izo namwihora
koze Diane nini na hazwi mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri waishatu akadomo radio yacu vewa.com na ku mbuga za Instagram YouTube na Facebook kadresi yacu ni vewa radio yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi abakorera mu mugi wa Bujumbura abakozi ba leta uretse abaganga n'abacamanza kimwe nabikorera ku giti cyabo babyukiye mu mirimo y'amasuku aho bakorera babisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ushishikariza abarundi bose kugira isuku aho bari hose
iyi ndwi itangura n'indwi y'isuku uwo nzosaga icyaye mu biro nize nzomwikurira kandi kwa mbere nzazunguruka igisagara cyose uwo nzosaga mu biro nize nzomwisohorera abemerewe gukora abaganga bariko baravura ni bavure abacamanza bariko bacimanza ni bazice kuko nugira ngo abene gihugu boroherwe mugabo uwo nzosaga mu biro yicaye ni babanze bakubure duhere kuri iki nyene nitwaheza kugira isuku duheze rero tuje ku bindi bikombe nitwa heza kugira isuku tutaje ku bindi bikombe mu bicise ku radio yose nta muntu numwe ntene akorera mu biro bazosura mu biro nje kwirabira inge ni isuku rimeze bamaramare nabo bumve yuko akazi kahagaze kubera twiko tugwana n'umwasi umwasi yaduteye umuntu akavuga ngo agwaye korera
Kajida Evariste ndayishimiye kuri uyu wa mbere hirya no hino rero mu mujyi wa Bujumbura icyo gikorwa kitabiriwe nabaje biteguye gukora isuku kimwe nabaje bazi ko bari bukorere mu biro ariko nabo bahawe ibikoresho kuri kaminuza y'u Burundi abakozi baho nabo bakoze isuku navuganye na professeur Pierre Claver Mpawe nayo uyobora agasata département Kashimi ambwira uko gikorwa kigenda
ubwo twabitewe kamwe n'umukuru w'igihugu isuku niko bacha misi yose twamiza ko ina cyo gituba no turi ku bikorwa cyo turasukura ijya no hindo kugira ngo twitara kamwe twatewe
none abanyeshuri bose bakamenuza y'u Burundi cyo gikorwa bakitabiriye
oya abanyeshuri ntabyo cyo twakoresha mugabo abakozi bakamenuza kuva kuri mukuru gushaka kuri muto nk'abamerereye ndabona ko bose babyitabiriye kandi ko bagenda neza
icyo gikorwa mwitabiriye uyu munsi mwiteguye kuzagikomeza buri wa mbere mukajya mugikora cyangwa se ni ukugikora gusa
oya navuze ko isuku ayikubasha misi yose rero rwose turiko turabikora mugabo isuku yari bwa mbere twamiza ko kandi n'imisi yose tuzakwamiza ko komurazi uko isuka rekirumara haba umuryango ushaka ku kazi aho dusanzwe dukorera
narishatse kuvuga iyo umukuru w'igihugu atabisaba kugira ngo uyu munsi mubikore mwebwe aho ngaho muri kaminuza mwari musanzwe mubikora ntimwabikoze kubera ko president yabisabye
ubisanzwe uko nabivuze hari abakozi basanzwe babikora kandi nkuko tubizi nawe ukora mu biro bishafuye cyo gikorwa ni gikorwa cya misi yose uno munsi bwakabaye cabaye nk'ikorwa cy'umwihariko canke cyo kwita ka partikiriya kuko mukuru w'igihugu amaze kubisaba twateza kwitaba akamo hanyuma tukarushirizaho kutuma tubikora nayo ubundi ari gukoresha misi yose
ariko nkawe mwarimu Pierre Claver Mpawe nayo kuba ubu ngubu ufite umweyo ugenda ukora isuku aho ngaho kuri kaminuza mu mutima wawe urumva umeze ute
mu mutima wanjye ndahimbaye kuko ari uko dukora misi yose uko nabivuze je niwashaka uje ukazuza katwambaye amataburiya kizo ariko twe twabaye ko turahangana n'imicafu ya misi yose icyo si uko aciye umunsi gusa ariko kuba tubayemo ni kuba dukora kandi twishimiye
urambwira ko aho kuri kaminuza y'u Burundi icyo gikorwa cyo gukora isuku mwari musanzwe mugikora ariko se aho waje ku kazi unyura mu yandi makaritsiye ya Bujumbura nabo wabasanze bitabiriye neza iyo mpuruza y'umukuru w'igihugu
je nibaza ko bose babyitabiriye mugabo ntabyo noshingire ntahe kuko murazi ko twege turazinda ku kazi turazinda ku mirimo saa moya tuba turi ku kazi byumvikana ko ntiwamenya ibi kubirabera muri karitsiye y'umunsi kuko tuvugana je n'ibigo bya kaminuza aho dusanzwe dukorera imirimo
hari bamwe mu bakozi sinzi niba byabaye naho ngaho kuri kaminuza ariko nabibonye kuri za minisiteri hari abakozi bamwe baje ku kazi bambaye neza bambaye amakostume ndetse n'abakenyezi biteye neza bambaye nk'abaje ku kazi bisanzwe ariko bageze ku kazi bahita bahabwa ibikoresho byo kujya gukubura aho ngaho kuri kaminuza mwese mwaje mwiteguye ntabarimo bakubura bambaye za costume
yaza batakubura yambaye costume tuzajya dufite impuzu kenshi na kenshi natwe dukorera mu gisata cy'ubuhinga n'ubumenyi impuzu rusanzwe tuba twambaye ubu twese dusa n'abashaje bizwi nk'uwo mwambaro kikara ko turi kujya kandi sikubiragenda neza
Professeur Pierre Claver Mpawe nayo uyobora agasata ka shimi muri kaminuza y'u Burundi ndagushimye cyane kubwa kakanyuhaye ijwi rya Amerika
murakoze natusabashimiye
Rwanda President Paul Kagame yaraye arahiriye manda ye ya kane anayo ya mbere y'imyaka 5 umuhango wabereye kuri stade amahoro witabiriwe n'abakuru b'ibihugu birenga 20 bya Afrika mu ijambo rye President Paul Kagame yagarutse ku mutekano mu karere inkurirambuye asumtaka boyi
Umuhango waranzwe n'ibirori binyuranye byatangiye mu gitondo bigeza mu mugoroba abahanzi b'abanyarwanda babanje kunezeza abaturage bari bazindukiye kuri stade baje kunganirwa na karasisi ka gisirikare kanogeye benshi mukuru w'igihugu yashimye abaturage bamugiriye icyizere bakamutorera manda ya kane abizeza ko bafatanije bazagira kuri byinshi
iyi manda nshya rero ni intangiriro yo gukora ibirenze kugira ngo ibyo twifuza tubigereho kugise nubundi tutarenza kubyo twakoze kubitekereza ntabwo ari ukurota birashoboka bizashoboka twabikora kandi tuzabikora ikigenzi muri byose turi hamwe turi umwe kandi ndagira ngo mbashimire cyane kongera kumpa icyizere ariho kandi munakishyigikiramo
umuhango wagaragayemo umubare w'abakuru b'ibihugu biganjemo ibyo mu burengerazuba bw'Afurika ndetse habonetsemo abo muri Afurika y'iburasirazuba perezida wa Sudani y'amajyepfo yari yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida Kagame perezida wa Kenya perezida wa Tanzania vice perezida wa Uganda ndetse na perezida wa Somalia igihugu gituranye cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibohereje intumwa muri uyu muhango perezida Kagame akaba yagarutse ku mutekano muke ukomeje kugaragara mu gihugu cya Kongo.
In this year 2024, the intersecting crises that define our region and our world.
Muri uyu mwaka ibihe by'akaga byaranze akarere ndetse n'isi byatumye habaho umuhangayiko n'icyizere gike hagati y'abantu bitewe n'uko ibibazo bibonetse bidashakirwa umuti ukwiye kimwe amahoro mu karere kacu ni ikintu kibanze ku Banyarwanda ariko yakomeje kuba ingume cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko ayo mahoro ntawayazana aturutse ahandi ubwo yaba afite imbaraga nyinshi gute niba uwo bireba wa mbere adakoze ibyo asabwa gukora ibyo bitabaye umurimo w'ubuhuza ukorwa n'abayobozi bo mu karere bahawe izo nshingano ntiwagira ku byo witezweho
the sincere mediation efforts by the mandated regional leaders cannot work as intended.
Mukuru w'igihugu yashimye perezida wa Kenya ndetse na perezida wa Angola bari i Kigali ku muhate bakomeje kugaragaza bifuza gushakisha uburyo amahoro yagaruka muri aka karere abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gutera igihugu cyabo buciye mu mutwa wa M23 ibintu u Rwanda rutangwamye guhakana umuhango kurahira ku mukuru w'igihugu abaturage bawitabiriye bamaze amasaha arenga atandatu bategereje umuhango nyirizina gusa ngo nubwo bamaze umunsi wose mu birori bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko nta gihombo bagize
bagenze neza cyane
igice cyakunejeje uyu munsi
karasisi of course ni igikorwa nyamukuru
ni igikorwa cyiza cyane cyo kuba twongeye kwibonera umuyobozi wacu atwemerera ko turi kumwe mu kubaka igihugu cyacu burya iyo uzi icyo ushaka ntabwo wumva umunaniro cyane cyane ko twari dutegereje impano z'umukuru w'igihugu zitugaragariza aho yifuza ko tugenda na mwuru urugendo ntabwo twari kunanirwa rero kandi nibirori byari bishimishije cyane
usibye abaturage bavuye mu mujyi wa Kigali no mu nkengero zawo uyu muhango wanitabiriwe na bamwe mu barwanda shyaka bishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Green Party kuri Madame Masozera Jackie wari ku rutonde rw'abifuzaga kujya mu nteko ishinga amategeko ariko utaratowe yagaragaje ko nubwo umukandida wabo atatsinze ariko bitababujije kwitabira ibirori
twatumye nk'uko n'abandi banyarwanda bose batumye kandi nk'uko basanzwe dutumira mu bindi bikorwa by'igihugu cyangwa bya leta
ariko kuba mwari mufite umukandida akaba atari uyu munsi wa rahiye koko mamufite akantu kababara ko mwabigiye mu bishaka
ntabwo twabura kubabara urebye n'abakinnyi b'umupira iyo ekipi imwe yatsinzwe irababara ni bisanzwe ariko turabirenga kugira ngo dukomeze tuba ku Rwanda kandi ntituzacike intege ntituyeze duseke intege tuzakomeza umurego n'imbaraga n'ubutwari twe dufite imyaka yose ishize kuva 2014 twakwemerwa tuzakomeza n'ubundi kuva n'uyu munsi dutangire dutegura n'amatora muri 2029.
Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda ivuga ko Perezida Kagame yatsinze amatora yo mu kwezi gushize ku majwi 99%. Indorerezi zo mu miryango y'ibihugu bya Afurika zavuze ko aya matora yagenze neza cyane muri rusange gusa batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko insinzi ya Kagame ari we ubwe uyigenera nyuma yo gukoresha ingufu mu gucecekesha batavuga rumwe nawe Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali.
imikino mpuzamahanga ya Olympique yaberaga i Paris mu Faransa yarangiye kuri iki cyumweru. Leta zunze ubumwe za Amerika niyo yegukanye imidari myinshi 125, Ubushinwa butwara 91, Ubwongereza bwabonye imidari 65, naho Ubuyapani 45. Ku mugabane wa Afurika, Afurika y'Epfo niyo yatahanye imidari 6 nayo myinshi. Uburundi nta mudari n'umwe bwatahanye, kimwe n'u Rwanda, ariko Uburundi bwo bwari bwashoboye gutahana umudari mu mikino ya Olympique yabereye i Tokyo mu mwaka 2021. Siko byagenze rero i Paris mu Faransa. Diziratunga Imana.
Abatari bake bakunda izo nkino babona ko igihugu cy'u Burundi kiko kigenda gisubira inyuma nk'ibirenge mu nkino, kandi aho hambere cyasarukirwa vyiza by'abantu. Salvatore Bigirimana, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe ry'inkino Seno, yararongoye abonanotsi mu kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika. Arashima ko abaserukiye i Burundi babikoreye, kiretse aboga batumiwe. Amenyesha ariko ko ibyo bidahagije kugira igihugu kironke umudari ngo kuko izo nkino zitabigwa n'abononotsi bo ku rwego rwo hejuru. Nta mudari wabonetse, arashima uko abanonotsi b'u Burundi bigenjeje.
Aba atlete bacu abaduserukiye bigenjeje neza, kandi ukabona ko bitari bya bindi byo kuvuga ngo igikomeye ngo nukuba wagiye mu bandi. Oya, urabona ko bariko barahiganwa, ukabona ko bariko barahiganwa, ko ukabona ko hari nabo basumvya. Urumva rero mu gihe uba ufise usumvya bandi babivyabindi ngo igikomeye n'ukuja muri ayo mahiganwa. Oya, Burundi murazi ko twavuze kuva kera yuko ibyo twabirengeye.
Biri Crisis Ganira yari yitabiriye ayo mahiganwa mu gisata cyo koga, nawe nyine arashima uko bigenjeje, ariko akabona ko yaba igihugu cyabafata mu mugongo bimwe bihagije babakora vyiza kurusha. Arafise icyo asaba barongoye u Burundi.
Dufite abatrete bakomeye bari mu Burundi bicaye mugabo kuri iki batashoboye gushika ngaha anya. Nubwo buryo n'aya maporutunite babura yo kuja guserukira igihugu ama kompetisiyo kwikarifiye etc. Ababaye kundi umwana w'igihugu, ndashaka ko n'abadutwaye babimenya. C'est pas parce que twashitse ngaha anya kubaca baza ngo baje kudufasha. Ego ni vyiza ko baza guturaba kuno tumerewe, ni vyiza cyane biraturyohera. Ariko hari ibintu tuba twakoze twegera dushoboye gushika ngaha anya, siho bari mugifoko baza kuturaba tukiri hajya hasi tukiri ko turarondera gushika ngaha. Cyo nico kintu abantu bateza gutahura.
Mu myaka iniri imbere, Salvatore Bigirimana avuga ko igihe ababijejwe bose boshira ingufu hamwe, u Burundi bushobora kuronka umudali i Los Angeles ahazobera bene izo nkino.
Ku giti cya komite Olympique, ni ukuvuga yuko amashyirahamwe yose ategura iby'inkino n'ubushikiranganje butujejwe ari bwo buserukira leta, tukaja hamwe vuba na vuba vuba bwango, tukavuga tuti ubu rero kuvuno munsi dutegure les Jeux Olympiques, dutegure championnat du monde, dutegure championnat d'Afrique. Uravye uburyo ufise n'ababikora, abasigaye gushira hamwe ibyo mufise byose kugira murabe ingene two kwisununura, hanyuma tukarondera n'uwo mudari bijya birahesha iteka igihugu.
U Burundi kuva bwabaho bufise imidari ibiri muri izo nkino. Umudari w'inzahabu watwawe na Veniste Niyongabo ku metero 5000 ya Atlanta muri Leta Zunze Amerika mu mwaka w'1996, ni nawo mwaka wa mbere u Burundi bwari buserutse muri izo nkino. N'uw'ifeza watwawe na Francine Niyonsaba i Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'2016. Mu mupira w'amaguru naho, umugwi wa Vitaro uzitabira inkino za Afrika z'imigwi y'abayambere iwabo uri mu gihugu cya Tanzania. Kuri uno wa gatandatu bakinye n'umugwi wa Pamba Jiji, banganya igitsindo kimwe ku kindi mu rukino rwa gicuti. Uwo mugwi waciye ukomereza urugendo rwawo i Dar es Salaam, aho uzotana mu bitwe na Young Africans bugenekezi ya 16 za kuno kwezi mu rukino rw'ibanze muri izo nkino za Afrika. N'urukino rugira kabiri Vitaro izorukiniraho nyene muri Tanzania, kugeza maginga ya Burundi atakibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu bufise. Deziratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rwanda mu mupira w'amaguru, ikipe ya Police FC niyo yegukanye igikombe cyo bitibindi muri icyo gihugu muri mwaka 2024. Jean Claude Munyandinda.
mu mukino wa Super Coupe wabereye kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ejo bundi kwa gatandatu hagati y'ikipe y'urwego rw'igipolisi mu Rwanda Police FC n'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR FC umutoza Vincent Mashami wa Police FC yongeye guhesha ikipe ikindi gikombe kiyongera ku gikombe cy'amahoro baheruka kwegukana mu gice cya mbere APR FC na Police FC zerekanye umukino usukuye ariko iminota 45 irangira nta kipe ishoboye kurunguruka mu izamu mu gice cya kabiri nabwo nta cyahindutse umukino warangiye ari ubusa ku busa bahita bitabaza za penalty igikombe kiruta ibindi mu mpira w'amaguru mu Rwanda cyahise gihabwa Police FC kuko yatsinze APR FC penalty 6-5 abakinnyi batandatu ba Police FC bashoboye gutsinda penalty zabo ni Muhajiri Hakizimana Didier Mugisha Abedi Bigirimana Simeo Iradukunda Elijah Ani na Eric Sabimana Isa Yakubu niwe mukinnyi umwe rukumbi wananiwe kwinjiza penalty ku ruhande rwa Police FC Yusuf Dauda na Richmond Ramuti ntabwo basekewe n'amahirwe yo gutsinda penalty bateye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC abashoboye kuzinjiza ni Clement Yigena Gilbert Byiringiro Pavel Nzira Mamadusi na Ariusuane nyuma yo kwegukana igikombe cya Super Coupe Police FC yahawe kandi igihembo cy'amafaranga miliyoni 10 z'amanyarwanda naho APR FC igenerwa miliyoni 5 urugamba rw'aya makipe abiri Police FC na APR FC rugiye gukomereza mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afrika mu mpera z'iki cyumweru Police FC izabiri muri Algeria izahura n'ikipe ya CS Constantine muri icyo gihugu mu mukino ubanza w'amajonjora y'ibanze mu irushanwa ry'impuzamakira mu mpira w'amaguru muri Afrika mu irushanwa rihuza amakipe y'abaya mbere wayo APR FC izahura na Azam FC muri Tanzania uyu mukino uzabera Dar es Salaam abafana b'abakeba ba APR FC no kuvuga abakunzi ba Rayon Sports bamaze kugaragaza uruhande bazaba baherereyemo bashimangira ko bifuza ko Azam FC yatsinda APR FC kanayisezerera
aba ni barafiti zatu aba ni bandugu zengu tunataka bashinde ile timu APR kama kawaida
Azamu yetu
Azamu yetu
Azamu yetu nchuti yetu
tuyiri nyuma turi tayari jana kwijana
Azamu yetu
tuyiri nyuma
Azamu yetu naomba naomba Azamu ipige piara kwani tatu kwa sufuri
umukino wo kwishyura hagati ya APR FC na Azamu FC uzabera kuri Stade National Amahoro Iremera Jean-Claude Munyandinda ijwi rya Amerika ikigali
ne hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi aho umuntu wose kumegabane yose yishi dukomeje kandi gahondo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi intimba y'intore ntiyibuza guhamiriza umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimye imana
ijwi rya Amerika.